nyirishuba giro mana bashobora byose waduhaye igukiza cy'urundi
rutegeka gukorema z'inganda y'abarundi nyo kuba wacegera cyambere cy'umukuru inama y'inzu z'amateka yabanye kuba wabashinga amateka n'abakemeza amateka muri ngaha nyo kuba mushyiranganje bujejwe ugwaruka amaposita ubuhinga bwa none no gutuma tubona ko abakuru banya kuba bashikiranganji muri ngaha banya kuba murangurira imirimo yanyu urwego rutungane banya kuba abayobozi bishikira mu biro by'umukuru w'igihugu nyakubahwa buramatari w'intara ya Gitega kandi umugwa mukuru wa politiki y'umucacu w'Urundi ebanya kubahwa baburamatari murongo w'intara zose zigize ucacu Burundi nyakubahwa murongoye ibanki y'ugwaruka banya kubahwa murongoye nyakubahwa mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu banya kuba murongoye amabanki bwa mu Burundi banya kubahwa gwizatunga muri ngaha banya kubahwa ni mu nama kuri gwaruka banya kuba mwaje muserukira urwaruka rwaturutse mu ntara zose z'igihugu cyacu Burundi banya kuba bakozi bakuru bakuru ba leta muri ngaha banya kuba umusitanderi bitabye no birori banya kuba batumire bahire mu wese mu cubahiro Imana muhaye ndabamukije mwese amaro y'Imana ubumwe ikogwa iterana n'ubutungane bucacu Burundi no mudana nziza igitega n'ibanye nkuru y'ibyaro mungundire nifatanye n'abandi kwino genekerezo rya 15 ndamukiza umwaka wa 2022 shimire Imana mushobora byose kubona twahuye uno munsi nga mu ntara nziza y'Igitega igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo amategeko n'impore n'ubwiganda cyiza kiri ku Burundi no ku Barundi kugira ngo turangure imirimo yacu mu itegambyo ntangere mu gihe ibindi bihugu biri mu gatengo none uno munsi turamutse dutanguje icese ibanki iterambere y'ugwaruka tunezere duhimba kubw'ibyo iyo mana yacu twishimiye dukoze turashimiye Imana mushobora byose kuri iyo ntambwe nziza tugeze ko yo gutsimbataza intara yo kwikukira twahawe na Ntarushatsi ikongera kandi gahabuzwa na Rwagasore kugira ngo uno munsi tuyitsimbataze tuyicishije mu bigambo iterambere nk'uko baturaze iyerekwa ridasanzwe iteka ry'igihugu n'iteka rya buzukuruza ku bw'ibyo dukengurukiye abakurambere bacu kuko mwabyumvise icyumviro kibanga iterambere rwaruka mu Burundi gikomoka mu ikoraniro ryo gwaruka ku rwego rw'igihugu yo mu mwaka w'2016 byari byabirenganye mu ntara nziza y'Igitega mu nyuma yaho mu mwiherero wa leta wabirenganye n'Igitega muri mukakaro 2016 leta y'u Burundi yaciye isaba ko hashyirwaho ibangi yitaba iterambere ryo gwaruka bisigaye neza yuko aho amaso yavukiye ndatambirwa no tutatambirwa ku munsi w'umugoro mukuru wa politiki turashimiye kandi indongozi zitorewe n'abenegihugu izo mu madini n'amashinga atandukanye hamwe ndongozi zo mashirahamwe atandukanye adaranye ibyiciro bya politike umwe wese kuri yagize kugira ngo abere imboneza nziza urwarwa rwacu ku Burundi tubakomera amashyi tubashimire cyane Turaka cyo gushimira n'abandi bitwararika iterambere ry'urwaruka mu bisata bitandukanye haba mu ngino haba mu mibano mu nyigisho eka no bindi bisata byose nabonye tubashimire tubakomera amashyi cyane Ugwaruka rufise imyaka iri munsi y'imyaka 25 rufise igice kinini cyane benshi bahuriza ko ku bice bivuga by'iharuro mu Burundi wa 60% ariko cyo tuzi nuko ugwaruka rufise imyaka iri munsi y'imyaka 25 ari bagize igice kinini cy'abarundi nkuko ishyirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika ryabisabye mu ihangiro ry'umwaka wa 2030 nuko igitigiri cy'ugwaruka kuba runiniya kuba kininiya singorane ingorane n'ugwaruka rudakora ingorane n'ugwaruka rudafise imigambi y'iterambere ahubwo mu bindi bihugu ubwinshi bw'urwaruka byacitse isoko ku iterambere no mu Bushinwa twifuza ko urwaruka rw'Abarundi nabo bufatira akaro keza igihugu cy'Ubushinwa bakurije murango bateze imbere igihugu cyacu Burundi intango ni ibanki izodufasha gushyira habona no guha agaciro impano zitandukanye Imana yahaye urwaruka u Burundi maze tugwize akazi tunagwize n'ubutunzi dukarishe ubwenge n'ingabire zindi Imana duhaye gwaruka rero moronse umutahe umutahe udahomba umutahe ukomeye ari ibanki iterambere y'urwaruka ngo basahirize ubwenge n'ubumenyi n'ibigambi bufise ubwo nta gwitwazo rero basoko bari amaze ngo nta usabiriza ategatiye igisaha turiwe kandi duhishije kuko abarundi tumaze gutahura ko gwaruka rutegerezwa gushyirwa imbere mu migambi yose ibi tubisanga muri wa mugambi w'igihugu jeje w'iterambere ushyira uyu myaka ya 2018 ugashika ku mwaka wa 2027 ngo twita mu gifaransa plan national de développement kuri uno munsi gasanzwe turateye akantu rwako rw'u Burundi rero ruri rwajanjwe kuri ano mahirwe rugiriwe n'amateka mashasha mu rwako rw'u Burundi iyi banki iza tukira urwaruka nk'uko iwanyu tuba tugeze kure tube twabayeho ibyo nabayeho nta mwaka wa kane mwaka wa gatanu bise ubutare w'amafaranga 2000 naradangaje ikiyemba naradangaje amavoka sinzi mbona n'agasanduku gatoya ngo ndabireho kakomoka gurane narabuze ndeza kaminuza ndiga amashuri mato mato ndayaheza ayisumbuye na kaminuza sinize mbona icyumba cyiza cyiza n'iki ubishishikwaruka none ndi kumwenya twataye rero tuje kwiruka ino banki ibabere nyabuna amahirwe mu rugendo rw'iterambere icyo tuma rero twagomba kwarimiriza ngo mwijukire kuja hamwe mu mashyirahamwe mu makoperative Ivyo amashira mu na cooperative si twebwe twabitanguye. Byatangujwe umuganwa akamugani uduhiwa kwa basore. Niyamaze kabiri nta kindi wamugoboye. Kwari ukwama yuko abarundi batera imbere bose kuko icyo gihe umukoroni yari acanishijemo abarundi rwa gasore nawe akaza agomba kubashyira hamwe ngo bagire urundi rw'intamenwa baje mu makoperative biteze imbere nta kindi yazize ni icyo tumukomera amashyi kwijukira rero aya makoperative n'amashyirahamwe gwaruka bene wacu batonya bacu muzaba muri ko muratera iteka abivuze intayo kwigukira atakihari harimo umuganwa atari umugani uduwe ngo gasore n'igiciro gikomeye cyane kuko bamuhitanishije n'abana b'igihugu babigeragize umwafise imyaka umwafise umwaka n'amezi atandatu ubundi bisa amezi atatu muri icyo giciro cyo ntare no kwikukira ati cyo kwajanja ku bw'ibyo ko dukesha iyerekwa nk'iryo umukurambere nk'uyu ndabanze ndabasabe cyo tumwe n'abandi bari kumwe mubanze guhaguruka tubibuke kugira ngo dutangure ibikorwa by'iterambere tugendane cyane hano indeguro y'Imana ngitangaza iyo ntwari umugani watari umugani rwa gasore yari akwiye ngaha mu ntara y'Igitega niho yize yaruka nk'undi gwaruka murumva yuko abanyagitega cyane cyane twateretse icyicaro kino bari no gutera iteka iyo ntwari turasabye rero mwese mukuri urwaruka haba ababyeyi haba mu migambwe haba amashyirahamwe mu madini n'amashyirahamwe atandukanye haguruka rero dushyigikira urwaruka rwacu dutera imbere rwaruka nimutsinde ubwoba mwimenyereze gukorana n'amabanki kandi mukore imigambi yizwe neza y'amanota mwamoronka mu ishuri nagaragare rero kino gihe ubuzima bwa misi yose nacyo byotumarira kuronka ikibanza cya mbere mu ishuri amanota menshi ukananirwa kubaho mu buzima busanzwe reka ayo manota mwaronse rero agaragarire mu bikorwa kugira ngo twiteze imbere ubwo bwenge bukoresha gutegura imigambi myiza kandi igizwe neza mwibuka ko ibyo umugabo ajya ajyamye abirondera agihagaze nimwubahuke rero gushyira mu ngiro ibyo mwize n'ibyiyumviro byanyu kuko barashoboye tuboneyo rero kandi akaryo ko guhimiriza abazokora muri iyi banki ngo bazokore nk'abikorera bakore nk'abakozi b'imana kuko ino banki iba iya mbere ivutse mu ndinganizo y'ibwirizwa shingiro rishasha imana isabye ikibanza cya mbere muze mukore nk'abakozi b'imana mukorere abandi nk'abasuku wabere ababyeyi mubafashe gutunganya imigambi yabo kugira ngo ugwaruka ntugiye kubitura nk'uko baba ariko mwebwe mubakorera murafasha batonya abantu bene wanyu imigambi yose itegerezwa kuronswa ingurane murahitamo imigambi itazohera mu nzira mugira inama nziza ugwaruka kugira ngo bitunganye neza banyakubahwa mwese mukoranire ngaha batumire bahire mu ndwi zibiri zidashika tugiye kwinjira mu kiringo ciza c'amatora mube nk'ivyo abansi b'igihugu barajingitwa bakarondera ibyitwazo bitagira umutwe n'amaguru kugira ngo batobe amatora hari kera nyamara twa ikibanza ca mbere bivuze shingiro ryose yaritunganyije mureme kandi muremeshanye kuko amatora azogenda neza cane kusobanuye yose twatunganyije mu kahise kugira ngo amatora agende neza abarundi cyane cyane rwaruka tubasabye kwima amatwi imburakimazi zibura icyo zitumarira ariko zitabura icyo zitumaza witondere ibivugwa n'ibyandikwa hagize akababakiye mubaze ababakurira ndakarengo ishami ishashaye gushurika yubaha imizi kandi ngo yanga kuzimira irabira nta mukuru abara mukuru we murabe maso rero mumenye gutandukanya icyatsi n'uruhu ubashakira ineza si uburyo zoza kubatesha amashuri no kubaroha mu bintazi cyangwa mu buhumbu ni nyabo n'urya zoza abigisha gukunda ibikorwa akabereka ingene mu kwiteza imbere akabereka inzira nziza itazigura kandi itazimiza kira noneho ijisho rigutuka inkuba niri gutuma niri nigutuka inkumi muriyobekwa iruhande ry'inyigisho zitekanijwe mu mashuri cyane cyane amashuri shingiro mwarabonyejo inyigisho ntarisha bwenge nk'izo kuzirikana igihugu inyigisho zo gukunda igihugu no kugiteramira mwararonse impanuro nyinshi kandi turashima n'inyifato ya benshi muri mwebwe ko amahoro yagarutse n'umutekano tuba tubifise reka tubikabishe rero imigambi y'iterambere dusiganwe n'iterambere twiri umwanya twataye banyakubahwa mwese mukoranire ngaha batumire bahiye dukundire rero n'ubu dutange impanuro kugwaruka no kuri abo bose bafise uruhara mu kurera kwigisha no guteza imbere ugwaruka ubwa mbere gwaruka iminsi yose muri byose na hose murame murangwa n'umwete ubwira n'ubukerebutsi ubuhizi ubutwari ubutore bibabere inkingi n'inkinzo murangwe na ntaryo n'umutima rugaho ibyo byaranze ba soko na basokuruza ubwa kabiri basokuruza bacu bari amaze ngo ubandwa n'abandi urugi mutegereza gufata mu minwe mwebwe nyine kazoza kanyu mwubahe ababakurira ariko ntimubatinye mubashikirize ibyifuzo byanyu mufatiye kuri kazoza mwifuza kanatsinda ni mwebwe ubundi bw'ubu n'ubundi bw'ejo icyo mushaka muzoba mugitanga uno munsi kazoza karategurwa mwifate mu minwe ubwa gatatu nimurushirize kwitaho ibyigwa n'imyuga mwijukire amakoperative n'amashirahamwe muhanda hari byumviro vyubaka kandi usangire imigambi n'ikivi ndakwiye kujya yicara ubwo nibwo tugusezerera amaboko akore ari menshi haba kandi iminwa ifungura ibe mike kuko benshi n'umunsi bafungura atakoze kandi umuntu ariko arakora niwe afungura cyane gusumba abari kubarakora kuko utari karakora asunza kare cyane muze muri abana badakora hariya muhira kuva mu gitondo akaguma atembera n'isahani ariko umwana w'umukozi aza kujya ahageze abudoze abudoteze ingorane zikomeye cyane icyo tuba twe kubatuza abantu birirwa bicaye bwa kumara igihe aratishoheza amaboko mugabo akajya aramutse hajya amwe n'ubonye atakora ajya ibyori batandatu aca ateza amapfa mu gihugu n'umuryango zirikane warukana ntaryo ko umutwe umwe utigira inama kandi ko imiti ikora ikoranye byongeye ngo tubiri tuvuga tuvura n'ubupfu kandi nyabigenda ko nari ibintu menshi ubwa kane abajeje gutunganya inyigisho basabwe kwisunga igihe tugezemo hari inyigisho zatangiye bategura inyigisho z'akanovera zizogufasha urwaruka kwitunganyiriza imigambi myiza muri kazoza ariko batibagiye gushimangira imico imigenzo n'akaranga byanyu biranga abarundi kuva kera na rindi by'umushinge w'iterambere riramba iterambere ryose ryo kwiyumva gukogwa ridashinzwe ku mico imigenzo n'akaranga by'abarundi byose uzocika imfa gusa iterambere ribe ririmo ubuhizi ubutwari ubutore ubufasoni urukundo ubumwe urunani ngibyo ibintu byanyu biranga abasogo n'abasokozi ubwizigirwa gukuziririza hari imiziro iterambere rize gukura kuba umubyeyi kutubaha umubyeyi ntubahe n'igihugu ntabwo ntabwo gushikana iterambere rize gukura ku ndero ndundi ntabwo rize gushikana kuzocika ikiburirane ntitukajya gupfira ubusa aya migenzo mibi twumva n'imana itemera abantu bahimba agahimbo ugasanga aho kwitwa abantu bacitse inyamaswa icyo kigo nticyumva icyerekwa n'igihugu iryo terambere si ibyo n'imana ntiryemera ntacyo rigufasha atari kujya mu mahomero ubwa gatanu abarongoye imigambwe amashyirahamwe amadini n'amashengero tubasabye gushyira imbere urwaruka mu migambi myiza yabo kuko ariyo usanga imigambi mibi tubasabye imigambi myiza y'urwaruka kuko ariyo usanga imigambi mibi twarayibonye muri kayizi ubwa gatandatu ihate mu gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe byanyu hari abantu bakuze bigira abana ugasanga umukangara cyangwa umuyabaga w'imyaka 75 acifata nk'umwana warebwe ugafata ukuboko k'umwana basohoka bari bamaze ngo iyo ubwanwa bumeze ubwana burimuka ibyo tubimenyesheje urwaruka tunabwira n'ababyeyi ababyeyi muri yo kurera abana banyu tanga kuzino kuko twarabonye ahandi mu bihe bigoye usanga umwana w'imyaka 12 atunga urugo na bene wabo nimwagira abana banyu zo abana nimwagira abagabo zo abagabo ubutitewe nime ntagire ugwaruka kwigira sindabazo muzirikane inyisho twabahaye kari wijukire usiganwa ne iterambere nimusigara inyuma na kari basokora yamaze ngo yisigaye inyuma ihaga inkoni kandi inkoni zira cyane cyane ku bantu batigushe ntacyo cyane sigiye inyuma zari zigorane yuze konda ugakwitwa inkoni benshi murabizi ku rugendo nigufashe shiki wasa n'ingorane imana yo kwagwiza tunga muri ngaha n'abakunzi b'ugwaruka yemwe leta yatanze akaruhuko keza turatanze uyu mushinga utanze ibana namwe bagwezatunga mwarabaye ugwaruka mwarabaye abana mwarabana w'u Burundi urabarira urabakuza shigikira ibana uko mwishigikira murabizi ukuntu bigenda muzaba mwishigikiye mushigikiye abana banyu abuzwe na buzukuruza yatanze akarorero abarajewe kandi ku ruhande rw'uwanje guhera mu mwaka w'2020 mvuyemo n'amabanga amafaranga yose zo naronka zo ndarisa ngaha mu rwanda niba dushaka rero kugwarwa gwije uronka ingurane bagwiza tunga namwe barundi bene bacu mukunda ugwaruka ariko burundi bwubura burundi bw'ejo zana amafaranga nyuga ugwarwa gwinshi n'ibihumbi bitanu kuko hari bamwe bamwe mu mabanga mwamwe mwanabivuze inyungu aguteza imbere abenegihugu ahubwo zibasinze ikaza ndabwirwa kandi mbabwiza tunganwe birimo twara amabanki muri ngaha tabaranya gukurikiza gutuma mbembero ufata ingendo y'abandi kubafata kugira ngo mugabanye inyungu mwaka abahinga twari kino gikorwa twumvikanye yuko leta twari twifuje yuko twoshira kumara amafaranga 5% inyungu ariko kuko twasanze iyo havi womba itaratera imbere bashyize ku mafaranga 70% iyi ni banki ntonya yo ku mafaranga 100% munsi ya 12 abandi bari kuri 15 no ku 18 nimwe n'abashe kuri 20 nabasabye ibanga rimwe rero ku bajeje ino banki
ko twasabye yuko abantu bazana amafaranga bakayaterekamo birango bakore ibindi bikorwa byari mabangi bagira kwaka inyungu nyinshi amushize bona amafaranga yawe ntibakungukire menshi muhindu ryifato rero ngambi no banyishasha abaza amafaranga ngo bakwega kwege bayazandi utaje ngo urare ku mafaranga makenya mugabo ze mafaranga ubahe inyungu nziza iboneka. Mukinyuro wa none atero wa zamani wa ujua tayo mbili kabisa ibani kuko ibani ni bani tangwe ya mbere mu mabanki avutse kwigizo shingiro rishasha imana ifise mu kibanza ca mbere iri bagiye hanze kandi vutse yitwa iterambere y'ugwaruka bisigure yuko ikintu kineza cyane imana n'abantu bitwararika abana n'ugwaruka yego. Turi umunsi mukuru wa Pasika. Murazi yuko abantu bakuze kuze barakunda kugenda kwiyegereza Yesu Kristo. Babonye abana bato bato bakaca babatera imigere ati genda muri abana. Yesu Kristo acabwira ngo bice ati reka abana bato bato bagire gute. Aha. Ibanye rero iri umugambi w'Imana ukomeye cyane. Kageza byakandi ibanye mu myaka 2020 izo ari byambere mu Burundi ari bina bino yine ibanye tuzaba turi kumwe nawo zuri bodaje yo imana yo bijuri yo cabona ibanye izo ari yambere mu Burundi ibanye mu Burundi amen yegushinyi ibanye vuba yakinyeze yisunga yindinganizo nyene yino banki tujye kandi gushinga ni banki yoyo n'ubworozi yisunga yindinganizo nyene bihutire abari mu mabanki kino gihe muhindura igendo hakiri kare kuko ejo muzokwibuka kugarura impene zaba zo kwirira iyo tugeze uno munsi kandi ntabwo zizuba kwanga twirinde amabanki akora nk'abakoloni umukoloni ntiyifuza gutera imbere ntiyifuza gutera intambwe umukoloni ashaka yuko n'utwufise atugutwara zana magi zana masoro zana magi zana masoro muraho utere ibyo iyo ni ibyo ni byiyumviro byashaje ingendo y'igikoloni niyo guhindura kandi ntuzosubira inyuma bisi n'imbere zora abiye bibinga ndi ndinganizo nzuriraga nasa muri aho gwazo kurikira isembuzo gwa yo mbazi muri kazoza azocara ukunda aje aho ibanye yabakoze mu gikoni abatwara makinga na bibiki aba rero bibiki ni neza yego je cyane ndabikuye mu nzira tugwaruka n'abakenyezi n'abanyu n'aborozi bisigaye ni gwiwe ntabwo kwisha mbe neza
ababyeyi abarezi abarongozi twese hamwe twabe twibuka ko Imana ari umubyeyi w'ababyeyi telefone yatende ntacyo dufise tutahawe n'Imana kandi ntacyo turi tutagizwe n'Imana ako kanuze guca karongo ntacyo mubazanye kandi ntacyo muzotwara Na kime turi, tutanizwe ni imana. Kana kime tufise, tutahawe ni imana. Ndeni wangari kwa mekosi. Kani nzo visenye, miyakuzi ya mahoro, kuzamu yese mzoja kumusitari. Mkufa yu kwa tana kime tufise, tutahawe ni imana. Ndiyo kwa vyozo yukwa kuhisi imana yare mnye. Ndiyo kwa mkire. Awiko kwa mwose, ukulisha imana yare mnye. Ibyo byose n'amafaranga bihingurwa mu by'Imana yaremye nta na kimwe ufise utahawe n'Imana kandi na kimwe uri utahizwe n'Imana kandi bise n'intango nawe rero ibyo wawe n'Imana muvyo kubaha rero muvyo w'ababyeyi babavyeyi Imana yabe muvyo mukuru tuyitura iminsi yose muri byose na hose aba tora mabage navuze icyo bimenye umutwe cyane ari bije kurondera imana yubaho ubwenge yose arishoboka ari kumwamenyera ibintu byo guteka umutwe bice bitinga ingora nyine ya guteka umutwe mu hanze musenge ndi cyimani buka wabe wira kwa subye abandi babaga kobe cyane no munsi ngo reka atere imbere reka Jena musenge imana nyayo. Amwe barugere mu komora kora, ukibaza ko byikora. Nta kiba musiju imana itazi. Kaje imana ishaka ikikora. Mateka mashasha. Imana sibo gacambe. Mu Burundi. Nuko dushingiye. Ejo mukozi w'Imana ajya hirya cyo masenge ishobora ati yewe. Mwana kakuzi mwana kikole. Kwa tuwa jibanda shambe. Mwuzi kwa liwe nguisa anzu kwa la karimu. Yeah. Mwuzi kwa mwuzi wangu ya wae kudu. Ronde lima. Habila kome. Kwa hivyo Bila kome. Gendi yomana mwisabe, imuliki ni vini urofyanyo. Imvugwe ni urofyanyo. Nayo, yomana, nizo wa tetereza, mwugi tigeze ni tetereza, awe yigezeko, kufakila nari hindi. Na mwugize kumanda tetereza. Aliku ishi mivyo urofyawe. Nukutegu matuwe kwa, yisabe kakukia. Ariko yigeze ku mana yitwara ikivyawe n'ivyo mukorana n'atambuka izo kwitwara kandi byo size nabuze kunabuze kuruza ibyo bibandaniriza mu byiza wakoze ni bakore bibi bizokurikira busize imigambi n'ibikorwa byanyu mubishire ibihe byose mu biganza by'Imana Maze mukore musenga kandi musenga mukora niyo muzoranirwa banyakuba mwese mukora ni ngaha atumire bahinyi imbere gusozera
turifurije abarongoye amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana kw'abarundi barindira icyo bishika impinduka mu mikorere yanyu haba gutanga inyungu haba gutanga ingurane hamwe no kwakira imbitso z'abantu turabihindira gishika nimurekeye kuzibira iyo muva murantungaga gato karangoye nimureke kuzibira iyo biva birashoboka kuko no mu bihugu dusangiye akarere ntegeno no ku isi byarashobotse nimujyane n'ibihe ahandi ho izobasiga mu byiruka inyuma mwicuza dusozere dushimira cyane abo bose bagize icyo baterera bagize icyo baterera kugira ngo ibanki ive mu mvugo ije mu ngiro mwaritanze ijoro umurango turabizi kugira ngo ibanki itange ubutange umwizero kugwaruka n'ababyeyi ishike kuri iyi ntambwe tugeze ko twitanguza umutare twebwe umutare twatanguje tuba twiyumviye kuguza na gatatu tubona yuko tutangura kuguza na gatatu ariko tutangura kuri kimwe cya gatatu mugabo leta iriteguye kubandanya yuhira kugira ngo ugwaruke mwakoze ibikora inka murabona gutyo duteye intege abari kivi cyo gushinga ibanki y'abakenyezi niba urimo ubworozi namwe tubanguke dusigaho n'ibihe kugira ngo dutere imbere twifurije umugisha urwaruka rugiye kuzana imigambi muri ino banki no gukorana nayo imigambi yanyu izoshike ku ihangiro yamara rero mwibwe ko atawuheka utisimbiza ko mbere n'imana ifasha uyifashije mube na bamwe bavuga ngo yatoboye akanwa niyo umenya icyo kazotamira zirikana rero ko mufise uruhara ntangere itunganywa irangurwa ry'imigambi itandukanye yaba iyiraba urwaruka canke iyiraba igihugu muri rusange maze mutore igihugu amaboko umutima n'ubuzima maze imana nayo ice ihezagira ibikorwa by'amaboko yayo ni kuri iyo ngingo yo guhanura no gushima turangirije ko twongera dutangaza ko dutoranyije icyese ibikorwa by'ibanyije by'iterambere y'urwaruka mu Burundi imana ihezagira urwaruka rw'u Burundi imana ihezagira Uburundi n'abarundi tuyifurije iganuke ryiza y'ino banki turonse muri bya pasika pasika nziza iruta urwaruka rw'u Burundi izindi pasika zose kuri uno munsi no reka zose kabo murakoze imana ibahezagire
bisabe umugwi abaragwa karanga mu mikate yoba bashyira imbere badufashe kwitenguruka